turashimye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isambira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko miyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. U Burundi bwaraye buhimbaje umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano abanyagihugu mu ntara zitandukanye z'u Burundi bagoni kinone kugushigikirana no ku munsi wahariwe uwo mugirwa.
Umuntu yashaka kavuga yuko ko gushikirikirana atanaho kumeze nko guhagaze kuko ubu muntu icara aba ubwa mbere araba inyungu ziwe
ifashanyo harigihe baza kwitora iwawe nawe bivuze gufasha atanije ufise
abandi bamwe mu banyagihugu mu mihinga itandukanye igize igihugu cy'u Burundi muri make kandi mu karere igisata ca onyukijejwe agateka kazi na muntu cahagaritse ibikorwa vyacu byose muri Uganda turabigaruka ko muri gya nino ku isi amakungu akomeje kuremera abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Nigeria twaye bateguriye ido ni doyano makuru yose duciye ku masonga ni mukanyi sase muri hafi ya radio yanyu. Nongere ndabahikaze njuti bakunzi bijuri ya Amerika makuru yacu tuyahere kuri politike ku mugabane wa Afrika aha makungu akomeje kotsa igitutu abatembagaje ubutegetsi muri Nigeri ni mu gihe imisi bahawe yo kubusubiza president Mohamed Bazoum izohera ejo kwa Mungu impande ziremereye abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Nigeri sirimwo ishiramwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CDAO iryo shiramwe rivuga ko hageze ejo kwa Mungu ubutegetsi tarasubizwa mu minwe ya Bazoum Nigeri izoshigwa mu bihano. Ubufaransa nabwo ubicishije kumushikiranganja jeje migenderanire yabwo n'ayandi makungu gavuze ko kuneza y'umutekano w'akarere Niger iherereyemo no kuneza kazoza ka Niger ushigikiye bwivuye inyuma umugambi wa CDAO wo kurizamo coup d'etat ya Niger. Ubufaransa bwise coup d'etat y'ico gihugu indenza rugero. Umwe mu bategetsi ba CDAO yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko ejo kwa gatanu abajeje ibiro bikuru vya gisirikare mu bihugu bigize CDAO bahuriye ya Abuja muri Nigeria bumvikana ko bibaye ngombwa hazokoreshwa ingufu za gisirikare. Umutegetsi yabwiye AFP mu majambo yiwe ati twaraciye irya nino imikenyuro yose tuzokoresha twararimbuye uburyo dukeneye bwose eka twaranize aho tuzorungika ingabo zacu n'ibibanza tuzoshiramo ingufu nyinshi. Ibihugu bimaze kumenyekana ko vyemeye kurungika ingabo zazo muri Niger ari nkahamwe abasirikare bafise ubutegetsi bw'ico gihugu batazogusubiza ejo kwa Mungu birimo Senegal na Côte d'Ivoire. Amasoko y'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP dukesha ino nkuru ntatomora igitigiri c'abasirikare bazorungikwa muri Niger ari nkahamwe hogera ejo kwa Mungu ubutegetsi butarasubira mu minwe yabo bwanyazwe. Igihugu ca Chad kiri mu bifise ingabo zikomeye ku mugabane wa Afrika kikaba gihana imbibe na Niger cavuze ko kitari mu bizorungika abasirikare ico gihugu kitari no muri CDAO tumvikanishije ko gishira imbere ibiganiro. Hagataho ibihugu nka Mali na Burkina Faso bitwarwa n'abasirikare bashikiriye ubutegetsi biciye muri coup d'etat navyo vyavuze ko biri ku ruhande rw'abafise ubutegetsi bwa Niger ari abasirikare babutembagaje vyongera bigabisha ko ingufu za gisirikare zose zizokoreshwa zofatwa mu gusomborotsa intambara y'ivyo bihugu bisanzwe biri mu bihano vya CDAO. Kurundi ruhande umushikiranganje juju migenderanire yo France n'andi makungu Catherine Colonna mu kiganiro yahaye televiziyo mu France France Info nayo yavuze ko ukugabisha kwa CDAO kudakwiye kufatwa minenegwe. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Niger igenekerezo rya 30 kwezi guheze kwindwi nabo bagabishije ko bazokwivuna uzo bakoma wese abasomborotsa. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho irya nino ku isi. Igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu cahagaritse no munsi kwa gatandatu ibikorwa vyacu vyose muri Uganda. Komisari mukuru w'ico gisata ariwe Volker Turk yavuze ko bavanye akarenge muri Uganda kubera leta y'ico gihugu yanse kubandanya amasezerano abemerera kubandanya bakorera ku butaka bw'ico gihugu. Mu itangazo yasohoye ejo kwa gatanu amenyesha iyugarwa ry'ibiro vy'ico gisata muri Uganda Volker Turk yagize ati birababaje ko ibiro vyacu muri Uganda bigiye kugara imyaka 18 twari tumaze muri ico gihugu twakoranye neza n'amashiramwe haranira gateka kazi na muntu abanyagihugu bava mu mico itandukanye na leta mu ntumbero yo guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu muri Uganda Umuvugizi mukuru gisata cha ONU kijeje bagateka kazi na muntu Ravina Shamdasani yabwishuye ya Amerika Geneve mu Swisse ko mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka ariho leta ya Uganda yabwira ONU ko itazokongereza ikiringo c'amasezerano yemerera ico gisata kubandanya ibikorwa vyacu muri Uganda ONU yashimangiye ko bibabaje kubona ikinjwe muri Uganda kuko kugayo impinga yari kirindende mu isata bimwe bimwe birimo ukubahiriza agateka kamenyesha makuru abaharanira agateka kazi na muntu natavuganwe na leta imbere y'amatora rusangi ategekanijwe mu 2026 muri ico gihugu itegeko rihasha abakundana bahuje ibitsina riri mu mategeko ONU ivuga ko ikinjuye rikirimwo utunenge ONU ariko irashima ko kubgayo yafashije Uganda gushira amategeko y'imbere mu gihugu ku rugero rwamwe mu mategeko mpuzamakungu ijwi rya Amerika ryarondeye userukira Uganda i Geneve mu Swisse hari icicaro gikuru cy'igisata cya ONU kijejwe agateka kazi na muntu ariko nacu yashimye kwishura mu kwa kabiri yamara mushikiranganja jeje migendranire ya Uganda n'andi makungu yari yarungikiye ikete ibiro vy'ico gisata i Kampala asigura ko igihugu cikwije mu byo gukurikirana agateka kazi na muntu gucyo ko bitakira ingonga ko ONU igumana ibiro vyayo mu vy'agateka kazi na muntu muri ico gihugu muri iryo kete ryo mu kwezi kwa kabiri Uganda yanavuze ko kugara kw'ivyo biro bitazobuza yuko igihugu kibandanya gikorana n'ico gisata biciye mu buserukizi bwayo i Geneve mu Swisse eka ni gisata cha ONU kijeje cy'agateka kazi na muntu cavuze yuko kizogira ibishoboka byose kugira ngo kibandanye gikorana na Uganda Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru y'anino ku isi arabandanya muri Pakistani polisi yataye muri yompi wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Imran Khan yatawe muri yompi nyuma y'iminota mike cyane Ingingo ya sentare yo ku rwego rw'igihugu yegetse ko ivyaha vyo kugurisha bidaciye mu mategeko impano abubahwa batandukanye bahaye igihugu ciwe yagirizwa kugurisha izo mpano hagati y'umwaka wa 2018 na 2022 igihe yaramutswa Pakistan Imran Khan yafatiwe mu gisagara citwa Lahore kiri mu buseruko bwa Afghanistan ashajanwa gufungirwa mu gashoka ari ku murwa mukuru Islamabad ahasomewe urwo yaciriwe Kiretse yunguruje urubanza yaciriwe akarutsinda munyororo yakatiwe uzotuma atongera kuboneka ku rubuga rwa politika mu kiringo c'imyaka 5 abahinga basesanguye ijwi rya Amerika bavuga ko atamahirwe asigaranye yo kwitoza mu matora azoba muri ico gihugu mu mpera z'uno mwaka umugambwe wa Imran Khan watangaje ya marako uzawamaze kunguruza urubanza umwe politike azimbere mu bafisi jambo ni junja muri Pakistan yaciriwe mu itangazo umugambwe wiwe PTI wasohoye wavuze ko ico wisa urubanza ruteye isoni rwaciriwe Khan atakindi rugamije ataru kumuburabuza kamu ntumbero yo kumufuta ku rubuga rwa politike imbere yuko atabwa muri yompi Khan yari yasohoye ubutumwa bwa video aho yavuze ko yiteze guhagarikwa muri ubwo butumwa yasavye abayoboke biwe gutekana no gukomera icaha kane w'imyaka 70 yagirijwe yakomeje kumvikana agihakana mu minsi iheze ano makuru yose abagezo hirya nino ku isi nabateguriye nkabamejeje kubashikiriza mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Burundi aharaye hahimbaje umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu ntara zose zigize igihugu uhereye mu nzego zo hasi kuduga abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino mu Burundi bavuga ko batishimira uko uwo munsi utegurwa mu kwegeranya imfashanyo muravyumva mu nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mugiye gusomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano watanguye gutunganywa mu gihugu hose ku mitumba yose no mu makaritie yose guhera mu mwaka w'2018. Uyu munsi ukaba warashizeho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100/053 ryo kuwa 11 Rusama 2018, aho ryahavuye rihinyanyurwa mu ngingo zimwe zimwe zirigize biciye mu itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu yasubiriye wahora inimero 100/267 ryo kuwa 29 Munyonyo 2021, ari naryo ryisunzwe mu guhimbaza uyu munsi mukuru wahimbarijwe mu bice byose bigize igihugu cy'u Burundi. Uwo munsi wahimbarijwe ku mitumba no mu makaritie mu gihugu cyose, aho ibyari byegeranijwe byo gufasha abatishoboye n'abahuye n'ibiza bitandukanye, bashikirijwe ibiribwa, impuzu n'ibindi bikoresho biba byavuye muri bagenzi babo. Umushikiranganje Merde Sabushimike atwara ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana mu kiganiro yagiranye na Baburamatari hamwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubwo bariko bategura iby'uyu munsi mukuru ku igenekerezo rya 2019 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, yamenyesheje intumbero yawo.
Intumbero ya Leta y'u Burundi nuko abenegihugu basabwa kwegeranya ifashanyo zitandukanye zigenewe gushyigikira abenegihugu bafite amikoro make cyangwa bahuye n'ibiza biturutse ku ihindagurika ry'ibihe, haba mu kibano, muri komine, mu ntara ndetse no mu gihugu cyose.
Naho biruko, bamwe mu banyagihugu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko gushigikirana mu Burundi atabihari.
Umuntu ariko arabiraba muri iyi minsi, umuntu yashaka kavuga yuko ko gushigikirana atanaho kumeze nko guhagaze, kuko ubu umuntu icaraba ubwa mbere araba inyungu ziwe.
Ko cyo gushigikirana bidashemeye, kuko unabaraza gutora imfashanyo ugasanga hari igihe baza kwitora iwawe nawe ivyo gufasha atani dufise
kuvyukuri ntavyo tavyumbona jewe.
Banavuga ko nibyitwa ko bikogwa, babona ko bikwiriye gusubigwamwo bigatunganywa mu buryo bunogeye umuntu wese.
Abifashanyo bazabwira ati kanaka n'iteko rya Leta bitanye ku buryo
byobaye kugushaka k'umuntu atawiri wararinda kumwinginga
kubera itegeko kabitanga, kandi kumbure nawe ukeneye gushigikirwa nawe ntawe nikora.
Ikindi bavuga nuko bashobora no kubura ibyo bashaka mu nzego zo hasi mu gihe batabitanze. Abandi nabo bavuga ko hari n'igihe hafashwa utarukwiriye gufashwa.
Ubu nta n'imyemvu yabonetse benshi nta n'ibyo twari dufise, ntugahato nyine kuko ugiye gusaba ijambo ntajye baguhoze ngo bitatanze.
Rero je cyo nabivuga ko mbona ko gufashanya abo raba umuntu nyene by'ukuri akeneye gufashwa, tabibona ari igihe hafashwa utari gufashwa. Ziza rero abo batwaye bacu boza barabaraba by'ukuri bakaraba ubikeneye apana nkunzi.
Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kigaruka kuri uyu munsi wo gufatana mu nda, Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Urukome avuga ko uyu munsi usanze abenegihugu bashonje cyane.
Uyu munsi mukuru nawo ushitse mu gihe abarundi benshi bari mu bibazo bidasanzwe bijyanye n'ubukene, mu gihe iduka ry'ibiciro riva ku bintu byinshi bisa n'iri hanze abarundi. Aha rero twagomba cyo dusaba inzego z'igihugu kwegeranya ibintu bagaburira abantu cyangwa umushyango w'ikintu nta dushigikiye, ahubwo dushigikiye yuko barondera ibintu bafasha.
Mu guhimbaza uyu munsi, indongozi zo mu nzego zo hejuru ziragendaho zivuka gufatanya n'abenegihugu kuwuhimbaza. Gabriel Rufyiri asanga hari iyindi nzira yo gufasha abenegihugu mu buryo burambye byokogwamwo mu guhimbaza uyu munsi, birimo gukuraho ibibazo bishingiye ku burimyi no mu mashure.
Aho umuntu avuka bagende barahe barya abantu bakenye babaronderera imbuto, babaronderera ibya bintu bituma bashobora kuzoba hejo. Mbega umuntu wa muhikiro cy'ibiharage ukamuha ikiro kifu, ibyo bintu ararabifunga uyu munsi nyine. Mugabinda uyibwira ko wayirarije nibwirize wayihaye. Dusikaje ukwezi kumwe kugira ngo abana baje mu ishuri, nibagura amakaye y'abanyeshuri nibaraho abantu batagira mikoro babagurira amakayi babandi babahimbuto
umushikiranganje Imeri de Sabushimike ashikiriza kandi ku rugero rwifuzwa na leta hagushikwa ko mu guhimbaza uyu munsi mu gihugu hose rukiri hasi cyane gusa nta bitigira ibyatanzwe ariko umushikiranganje yatanze akarorero k'intara zimbuka cyane ugasanga batanze inica nikize y'ibiribwa byo gufasha abandi akagira ati hari byinshi bigikenewe gukogwa birimo guhimiriza abene gihugu kwitabira igikogwa cyo gufashanya mu kibano
icegeranyo kidashoboye gutangwa tufatiye ku mwaka uheze biraboneka neza ko urugero leta yifuza gushikako tutararushikako na gatoya ibyo bigatuma nuko kumbure abajejwe kuringaniza no gutegura uwo munsi wahariwe gushikirana mu kibano agashyiramo ingufu zikwiye
imyaka itanu iraheze umunsi mukuru wo gushigikirana mu kibano utanguye guhimbazwa mu gihugu cy'u Burundi aho uhimbazwa mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa munani buri mwaka kuri iyi nshuro wahimbajwe kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya kane ukwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uwimbuye kurusha mugenzi we wo mu kibano akaba ahamagarirwa kumugabanyiriza ko mu byo yimbuye Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
amashyirahamwe atandukanye mpuzamakungu arimo irihuza ibihugu bya kare ka Afrika y'ibiyaga binini CIRGL n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi RCR atewe umutima uhagaze n'inge n'abantu bahunga inshuro nyinshi batakaza ubwenegihugu ayo mashyirahamwe yerekana ko ibice 80 ku ijana by'abantu bahunze inshuro zirenga zitatu mu Burundi mu Rwanda muri Congo mu Uganda n'ahandi batagira ubwenegihugu abarundi bahunze kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana na 72 bari muri abo basaba guhabwa ubwenegihugu iyo bahungiye inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
abavyeyi bampunganye kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana 972 maze imyaka 9
uyu mugabo w'umurundi yaganiriye n'ijwi rya Amerika aba mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania igice kirenga c'imyaka yiwe 60 akimaze mu buhungiro mu buzima bwiwe yahunze inshuro zitatu
mu mwaka wa 1993 mpungana n'abana bane muri 2015 nca mpungira Nyarugusu kandi n'abana nabyariye naho bosubira yubu ntibitwa barundi kuko ntibazi ngo tuzoshikira he bizogenda gute urumva nta kazoza jewe ubwanje mfise n'abana banje bafise
ivyo avuga bishimangira icegeranyo cishiramwe mpuzamakungu bibuze ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini CIRGL n'ishiramwe mpuzamakungu ICER gitaye impunzi izo nzego mpuzamakungu zerekana ko zifise amakenga kw'abantu benshi bashobora kuba nk'agati ka waga batagira igihugu kibemera kubera uguhunga kenshi ayo mashirahamwe avuga ko amatohoza y'abahinga bayo yashimikiye ku Banyarwanda bahungiye muri Congo abakongomani bahungiye mu Rwanda no mu Burundi hamwe n'abava muri Sudani y'Epfo no muri Congo bari mu Buganda ayo matohoza yerekana ko abenshi muri abo batagira ibibaranga byo mu gihugu cabibarutse abana bavukiye mu buhungiro nabo ntibandikwe ababangamiwe cyane n'izo ngaruka mbi n'abamaze imyaka irenga 20 mu buhungiro hamwe n'abana babakomoka ko n'abuzukuru bavukiye muri ubwo buhungiro uyu mugabo agira kabiri yaganiriye n'ijwi rya Amerika ababyeyi biwe bamuhungukanye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 990 asubira guhunga ubugira kabiri atani imyaka 10 aramara mu Burundi arabizi neza kuko ubu nawe yasubiye guhungira ubwa gatatu muri Tanzania yaravyariyeyo n'abana batari bake
imbyaro 8 abo bana iraguye nta bwenegihugu bafise bitwa umuntu rero arashobora guhunga kenshi akisanga atabwene gihugu akifise
muri raporo y'abahinga bahase na CIRGL bahanura ko ibihugu byahaje indaro bene izo mpunzi zitakimenya amamuko yazo byo ziha ubwene gihugu abo bahinga basigura ko bene abo bantu bataba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ku rugero rw'iza icyo bikoze iyo raporo ivuga ko kuronka ubwene gihugu bitoroshe ndetse ko buronka umwe ku ijana ku bandi nabo no kongereza ikiringo c'ubuhunzi biguma ari umuzi w'ibuye aba barundi babona ko uwo ari umuti yamara bakavuga ko intambara zidahagaze icyo kibazo kizokwama kigaruka
aho bigeze ubu nasaba ko iki gihugu cyompo bwene gihugu kuko ni nacho nisunze kubamwo cyane nabyariyemo nabana benshi
no gusaba ubwene gihugu aho ugeze usanga bigorana kuko nta rukaratasi rw'amavuko ubwa mbere ubufise gw'icyo gihugu urumva nka jewe haba mu Burundi kubera guhunga no kongera umuntu yiruka ibyo bipapuro ntavyo bashobora kuguha
ingorane abo bahinga ba Seyreje na Ser bemeza ko zikomeye nuko ibice 8% byizo mpunzi aribo bafise ibibaranga haba ibyaho bahungiye cyangwa ibihugu baturukamwo izi mpunzi z'Abarundi zimaze guhunga inshuro zirenga zitatu zirahafitiye nyishu
akarere kirabiye hirya ibihugu byose bifise impunzi gutanga ibipapuro by'amavuka intambara zihere abana bacu ntibashobore kuba botakaza ubwene gihugu cyangwa ngo bahunge bisubiriza nk'uko twebwe byagiye bidushikira
igihugu cy'u Rwanda gitangwa ko akarorero kugiha abana bavutse ibyangombwa mu gihe muri Congo abahunze bafise ibyangombwa byerekana ko bavukiyeyo batarenga ibice 28% kubangiye mu Buganda naho bakaba ari bice 6% abahinga ba Seyreger na HCR bahamagarira ibihugu by'akarere k'ibyaga binini bya Afrika guterera bimwe biboneka mu kurandurana n'imizi ingaruka ziterwa no kubura ubwenegihugu bitewe no guhunga kenshi wundi mote ku bwa HCR na Seyreger no guhindura amategeko yorohereza abahunze inshuro nyinshi canke bamaze igihe kinini mu buhungiro kuronka ubwenegihugu hamwe no kwemera kwandika abahunze naho boba barengeje imyaka kubera iwabo batakironkayo ibibaranga mu mwaka w'ibihumbi 2014 n'ishyirahamwe mpuzamakungu Seyreger giha ikiringo cy'imyaka 10 kugira ngo rirandurane n'imizi icyo gita ukutagira igihugu muri ako karere kubera ubuhungiro bw'igihe kirekire byemeza ko naho hasigaye umwaka umwe iryo sekeza atakinini ryashitse ko n'ishyirahamwe mpuzamakungu yerekana ko ubu ibitigiri by'abatagira igihugu kibemera mu Burundi mu Rwanda muri Kenya mu Buganda na Sudani y'Epfo barenga 300,000 ibitigiri kanoni ntibizwi neza ayo mashyirahamwe avuga ko barenga bo inshuro nyinshi hagiyemo ababakomoka ko ubona ko n'ibyo biharuro byavuye mu bihugu bike nk'uko ayo mashyirahamwe mpuzamakungu abimenyesha Pierre Clavier n'inkuru ku bw'ijwi ry'Amerika
Ihugu 16 kuri 32 byari byatanguye rino higanwa n'ivyo byaraye birose uburenganzira bwuzuye bwo kuzokina inkino z'igice 18 igishira icyanyuma ni ibihugu 16 ariko rero n'igishimishije nko ku mugabane wa Afrika muri ivyo 16 bitatu biba ku mugabane wa Afrika ingene rero inkino zitegekanijwe kuzogenda nuko inkino zizotangura kuri uyu wa gatandatu aho umugwi serukira igihugu w'Ubusuwisi uzotara mwitwe na Espanye ku mugisagara cha Auckland muri Nouvelle-Zélande inyuma y'ugo rukino hazoca burukino ruzoca ruhuza umugiseruke y'igihugu wa Japan n'umugiseruke y'igihugu wa Norvège mu gihugu cha Nouvelle-Zélande na cyonyene izindi nkino zizoca zibandanya ku munsi w'Imana ahategekanijwe izindi nkino zibiri aho umugiseruke y'igihugu w'Uholande canke wa Pays-Bas uzoshutara mu mitwe n'umugiseruke y'igihugu wa Afrika y'Epfo bita Banyarabanyana hanyuma inyuma y'ugo rukino hakazoca kurikira urukino zohuza mu gusiruka igihugu wa Sweden no mu gusiruka igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa mbere hazoca bizindi nkino zibiri mu gusiruka igihugu bwongereza uzocutara mu mitwe no mu gusiruka igihugu wa Nigeria hanyuma igihe cy'isaha 2:30 z'ijoro masaha ngaha muri Australia no ku mu gusiruka igihugu wa Australia uzohuza ubwayi na Denmark inkino zibiri za nyuma zikazoca zikinwa ku munsi wa kabiri aho mu gusiruka igihugu wa Jamaica uzocutara mu mitwe na Colombia hanyuma umugiseruke igihugu ufaransa ugaca ukina n'igihugu cya Maroc
Afrika twagize amahirwe imigwi itatu kuri ine yashoboye kunguruza n'ikiye cyatangaje
nimboneka rimwe nibyo nihiganwa rya mbere gitabwe n'ibihugu byinshi ariko rero ibihugu byaserukira Afrika byahora ari nka bine nyene ariko rero igitangaje nuko ari byo rya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru na cyane cyane ku bihugu biserukira Afrika kubona ibihugu bitatu bironka uburenganzira bwuzuye kubandanya nyuma y'inkino zo mu migwi
ijwi rya Amerika tubandanize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Madam, kabate kangu kama mshware kanaisha, kama kikalike nkupasia njo kama mwisho, kwa forte mama, jikazi mama angu. Basi niambi nipite gauche au droite.
Oya, tubanda nyiri barabara nyene.
Sawa mama. Mbo mimi na magari za mingi kwa mbali. Na njoo ya kwanza mimi naona kuna kwa mbuteja hivi mwenji ya Rusangi.
Nishofe rabanezo umuntu ingena yagendera mu barabara hagati.
Bera hivi umuntu ume ni mwenda bazimu au haiko au ivipi?
Mbono menga rikaraguhagarika kandi rikagusaba chimitsi. Eh ndabingera guma hindukirira ya binyima yiyo.
Kwanza iko na kimbia nini huyo? Iko sema mwenye iko sawa utaweza naona mzimu.
Eh ona shima pale shimama kabisa.
Yawe.
Si nilikwambia umuntu ni mwenda bazimu iko sawa.
Umba mufungurire. Mungu bari magani.
Nishofe ugurude kumenga tebgo. Ndabingera mezi. Mbona ari bisanzwe?
Sasa kama sifungule, mia tanyaribishia gari na kuambia mama.
Ni uguru na haka.
Arakose mafungui. Yewe, datawe, urakose chane. Nyamuneka katusubire duhunje fuba mwabaku.
Goduhu.
Katariko arakose wakazi.
Nirutie nyuma. Jua nini? Kwanza nitoke mtaksi yangu. Aone kama niko na client hapa kwa ananifanyia tu fujo hivi.
Yuda tawe. Oya we, mimi nisubiza hare hare. Bari zaka kunyicha. Ilika nanye ni mshoferi ngao. Ariko tagisi yangu rwose bahisigaranye.
Ulifanya nini?
Charles, hari mshoferi umunyamahanga wagonza umwana ariruka. Nuna bashoferi bose babaje mahanga banyura hanga hirusanye. Bari guhiga bukwane. Shofi, kandi nyama ni nama nakugira. Nuko rwose utakomeza ngo uje hare hare. Umva. Cyane ko nawe uri umunyamahanga. Nakazi kawe nawe. Cyetse niba ushaka ko zirayamazwa rusange ziguhonda gura nawe cyangwa zikabazana kwica
mana yanze uwo muntu uri kuravuga tegeza kubera umwana wanje n'ukuri bahije kumpamagara ngo umwana wanje baramugonze ngo kandi n'umushoferi ngo twara amataxi y'abanyamahanga ngo yamugonze ngo none ngo bamubuze ngo yaciye yiruka gushikana aya masaha ntibaza ahantu hari bondanye turabe ko twoshika ni ngoga
ngo n'umuhungu wawe koko madara karaga ngo karaka we mbese madara rwose nkurahiye impamo rwose ntabwo nabishakaga pe babara Ahugure mwana rwose niwe rwose wakoze amakosa yambutse atabanje kureba
kumbe niwe wangoge umwana hanyuma ukacuhunga none mu bitabarize
Yo, ntabwo nabishakaga rwose ko kurumbura mwana hari cyo twafaka ko shofe rwose n'ukuri fasha rwose uvuga ni rwose ni impanuka nagize pe kayiwe wayanshize urwara we winduma ariko winduma madara
Mama, pardon, vraiment. Nawe monsieur, wewe kwa mtu mbaya. Na kwanza huko umsema bongo. Kama tu unakiapo nasa utambia mimi ni mwingine ndio malivifanya, shapo ni wenjo malivifanya. Ulitawa ule mtoto kweli? Wewe ndio kwanza ulivitume mimi vyote. Uko responsable.
Hanyuma katatangula kumeshera bana.
Anadanganya vraiment.
Ngo nuve kitongo nubgana bubi kubgabantu birusanga.
Kumba ni
wewe ya kwanza makosa ngai.
Mada. Nyamara wa
urumwicanyuri gitura gahura
ndumubaya
shofe mwosubira guja hagati yacu ubanze umundekere genda mwereke imbere yuko abandi bashika ngaha
kwa monsieur kwanza sitaiko kamata njone na polisi wambia verite utasema kama wonjo uko responsable
wewe wewe polisi kwako
au basha ta diskita ta kitu kabisa pale
wewe
njo molitume yote makosa ni yako panafasha kupinira kabisa
toka yema
sisi vya hivi kweli una mifano unavitaka kisha unaanza vichavicho unadanganyisha vingine
ibazivyo bintu ndindira mpamagara abantu biwacu nitwe tukwitwarira twebwe nyene kuri police
kwacha kwanza na ile usikie doki hizo nyene alikuwa na kiasema anasema sisi ni bashoferi bote jushie tu njoo watu batuseme mubaya shinjo watu bani kazetu ya ribiki asesho njoo bawaje
na ameshaka
ile ni kupoteza baba shoferi ba etranger nani valer pito huko
chari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akano ga duce dusozera makuru n'ibiganiro twari twafitiye muri kano kanya dushimire abagize urara bose mwitegurwa ryavyo kuri micro mari kumera Joy Diana ni nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose ndabikibanwe ndabifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho butaha.